Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika tubibarashikiriza imisi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu na kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yoba yarise ibihugu vya Afrika ko ari ibihugu vy'amazirondoki. Nkuko ibinyamakuru bitandukanye vyabishize habona, Trump yoba yaravugiye ivyo bintu ku munsi wa kane w'indwi turangije mu ngoro yiwe Maison Blanche, ari mu nama na bamwe mu bakenguza amateka b'abademokrate n'abarepublika bariko bihweza ibibazo, ikibazo cari mu kira bakomoka muri Afrika, muri Haiti na Salvador. Muri vya binyamakuru harimo ibikomeye nka The Washington Post, The New York Times na CNN. Mu majambo yiwe Perezida Trump yoba yavuze ati, kuki twokwemerera abantu baturuka muri vya bihugu vy'amazirantoki kuza hano iwacu, tubategerejwe ahubwo kwemerera abava mu bihugu nka Norvege. Amakuru yaraguye amakungu yaraguye mu gahundwe kuri aya majambo. Umuvugizi w'ishyira hamwe ry'ibihugu vya Afrika EBA Kalondo yabwiye itororokanizo ry'amakuru Associated Press ko biteye agahinda ko n'amajambo akomeretsa. Leta ya Haiti yahamagaye ambasadeur wa Amerika Port-au-Prince kugira asobanure ivyo Perezida Trump yavuze. Mu itangazo yashize ahagaragara, leta ya Haiti yamiriye kure ayo majambo, ivuga ko yuzuye urwango n'ivanguramoko kandi ko atawo vyihanganira. Itangazo ryo mu biro kwa Perezida ntiryabeshuje ivyavuzwe mu binyamakuru, naho Perezida Trump ubwiwe bwite yanditse kuri Twitter ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye mu gitondo ko ari vyo koko ko yakoresheje amajambo aremeye mu nama kubimukira, yamara ko uko ayo majambo yatangajwe atariko yabivuze. Kuba Perezida Trump yoba yise ibihugu vyo muri Afrika ko ari ibihugu vy'amazirantoki, vyoba bivuze iki ku banyafrika? Ni iyihe ngaruka bishobora kugira ku migenderanire hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika? Ni iki abanyafurika bokora kugira bisubize agateka n'icubahiro mu makungu? Ivyo tuvuga ko mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Rene Claude Niyonkuru, umuhinga ku bijanye n'amategeko n'intwaro ari Bujumbura mu Burundi, na Atanazi Karayenga, umumenyeshamakuru yigenga, akongera akaba ari umuhinga mpanuzura jambo ku bijanye no guhanahana amakuru mu makungu ari Paris mu Bufaransa, yamara muri uyu mwanya ari Nouakchott ku murwa mukuru w'igihugu cya Mauritania. Tutaramiranye rero, reka duhere kuri Rene Claude Niyonkuru. Ayo majambo yavuzwe na Perezida Trump wayakiye gute ku giti cyawe?
Murakoze, ndashimiye ko mwantumiye kandi ndashimiye n'abari ko baratwumviriza. Na majambo ku ruhande rumwe atangaje ariko atanatangaje kubera abiramaze igihe. Umuntu arugwe igihugu cya Amerika kuva akirikari yamamariza ayo mabanga y'umukuru w'igihugu, n'umuntu yamenyekanye cyane mu gukoresha amajambo baba bo bahiganwa mu bya politike ndetse n'abakurikiranira hagufi politike ya Amerika abatangaza. Ni inyifato itahindutse no mu gihe yafashe ayo mabanga, murabona ko yitukiringo kirenga umwaka. izo rero biratangaza kubera umuntu arongoye igihugu umwe n'ico ndetse n'abarongoye ibihugu bindi n'abantu mu byumviro by'abantu muri rusange mu bo bakorana mu bakurikira mu makungu n'ahandi baba bitezwe ko amajambo rugabo amajambo atari mwe nayo atafatira abantu mu migwi atabacafuze atagize iki naho bari ukutumvikana ariko rero nari mvutse nti binatangaje kubera muri ino minsi yarahetse igihe tubona n'abandi bakuru b'ibihugu cyangwa abandi bantu bari mu mabanga akomeye batirimuka cyane ugeranije n'inyifato nk'uko nari ndabivuze yitezwe kuri mwe n'abo bantu hariho uburore butari buke hariho mu perezida amenyerewe cyane mu gihugu cya Philippines yitwa Duterte hariho uwo tuzi amaze iminsi ndetse anaterana amajambo na perezida Trump arongoye igihugu cya Korea ya ruguru umuntu avatiye no na hano hagufi iwacu muribuka nk'amajambo amwe amwe ku bibazo batumvikana ko n'amakungu yahora akoreshwa n'uwahoze arongoye igihugu cya Zimbabwe n'ibintu rero ego nibyo bitangaje iryo jambo rirababaje cyane cyane ndivuzwe na Amerika turaza kubigaruka ko kumbure kubera bica bifatira kuri kahise bica bifatira ku bintu bizatunganijwe neza mu bijanye n'imigenderanire hagati y'amoko muri Amerika hagati y'abimukira n'abigita ko ari abasanzwe gutaka muri Amerika ariko ku rundi rugero ni ibintu biriko biraza bitangaza kandi bibabaza kandi rero nacyo byaramba bace kandi banyafrika
weho atanazi karayenga wabyakiye gute
yewe n'umwe n'abandi banyafrika n'abandi bantu bose bo ku isi twarabaramaye twaratangaje n'amajambo y'ibitutsi avuze na Trump ariko umugabo kuko Ronald Reagan abivuze ntibitangaje kuko Trump ni umuntu watumenyereje kubona yuko avuga nk'umuntu atagira ingeso atigeze akoresha ururimi indimi amajambo y'igishingantahe yaboneka yuko ingero yavukiyemo ari ingero y'ukukadamiza gukengera yuko kodesha uburyo bushoboka bwo kwerekana yuko ari akomeye ko ari wari wa mbere ko ari watunze ko ari ari muzungu afite amahera afite byose nibaza ko byavuye mu ndero yaronse mu muryango wiwe kandi baravuga yuko ngo se wiwe yahunze cyangwa yavuye yimukiye avuye mu Budagi mu gihe abanazi bari beze hariya muri iki gihugu urabona neza ubundi yavuze ntarize kumwegeka ku byo by'abanyafurika byonyine ejo bundi yabonye abantu bariko bariyamamaza bavuga biyamiriza abanazi muri mu mabarabara yo New York n'ahandi hanyuma aravuga ngo abanazi n'abantu bagwanya amacakubiri ngo bose nicyo kimwe urumva rero nk'umuyahudi yoba yarabyumvise yumvise ijambo cyaramusizisaje kuko twebwe abanyafurika biriko biradusizisaje ariko ikindi nacyo naho Trump atumenyereje kuvuga amajambo ya muhe araduhaye akaryo keza kubwira natwe abanyafurika
ibyo turaza kubigaruka ko mu imbere muri iki kiganiro ariko abajijwe n'abamenyesha makuru ku munsi w'Imana yarahakanye ko atari umuntu avangura abantu bifatiye kwibara y'urukoba ngo niwe muntu yoba atakora ibyo bintu ashobora kuza ku rwego rwa mbere ku isi nk'uko yabibwiye abo bamenyesha makuru Ronald Claude aho muhavugiye
oya izonyi umuntu afatira ku hantu byavugiwe murabona uko ibinyamakuru byabidushikirije n'amajambo yavugiye novuga mu nama yarazi yuko ariko arahuriramo n'abantu yizeye kubera bari bahuriranye bahuye n'abaserukira umugambi wa Republike n'abaserukira umugambi w'abademokrate mu nama ibyo bita la réunion bipartisane kugira bige ikibazo no munsi gikomeye cyane kijanye n'abimukira bari muri Amerika ubwo rero yabivuze ari ahantu yibaza ati ndisanzuye ngaha si ibintu mvugiye aheruye aho abantu babyumva kimwe rero biraboneka ko nawe nyene bisa n'ibyamutangaje abisanze hanze ariko aho naho ntiyari yaharuye nkuko ndetse binaboneka ko abigira gake iyo hageze gushikiriza amajambo mwe nayo kimwe yari kumwe n'abapuke ba mu bya politike kandi bari kubavugana ikibazo kibahanze cyane gishushi hijimitwe abanyamerika kuva yagashika ku butegetsi ndetse nkuko nanabivuze n'imbere ya kirikari yamamaza ikindi naco ntiyiyumviriye ingene ubuhinga bwo guhanahana makuru uno munsi bwabaye aho buteye si wowe wenyine n'abandi barongoye ibihugu canke abajejwe yandi mabanga biramaze kubatangaza kubera babandanya kwigenza nk'uko bigenza mbere ubuhinga bw'uno munsi atabutaraboneka ubu rero ko yashikirije ngo ntabyo navuze ndetse akanivuga ko ari umuntu wa mbere agororokeye abandi adafite amacakubiri ashingiye ku bikoba n'ibindi iyo ni imvugo y'ukwigobyora icyo nabonye jewe nuko nta byemezo bimwe ntabanduka byerekanye neza na neza ko atabivutse ndetse urabona ko nawe nyine mu nyuma yagiye avuga ngo yakoreje ayandi majambo agoye mugabo izavushishikirijwe n'abari muri iyo nama ari nabo banafashije kugira bice ahabona baremeje kandi ntiyabahinyuje ko ayo majambo yavuzwe ikindi naco mu kirundi bavuga ngo umwana muritse ntatoga urutozi iyo biba byari bivutswe ari ubwa mbere tutari tumuzi ko amajambo mwe nayo abantu bari gukekeranya ariko ubu biragaragara na jewe ndi mu rugero rw'abemera yuko byavutswe kandi biboneka ko yabivuganyisha ava umugabo umuntu ayoboye igihugu ntiyateza gukoresha amajambo mwe nayo
urakoze tugaruke kuri Athanase Karenga ariko uravuga ko hageze ko Afrika ikubita agatima mpembera ufatiye kuri aya majambo yavuzwe naya yoba yaravuzwe na nokuntu Afrika yama ari nk'ikuburiro abantu bose bashaka kuvuga ibintu bibi bitagenda neza byose yani na karere ka Afrika uvuze ko hageze ko Afrika yisubira ko nibi ushaka kuvuga
nago bagohera ku kintu Jean-Claude yavuze kujya mu kinara yaratwara Zimbabwe amugabe nawe rero yaravuze kamajambo umuntu agomba kwita ariko icyo nagomba gushyikiraho ko si gushyikiriza icyizere yuko abanyafurika tutageze yuko natwebwe twinegura tukaraba ibitagenda neza iwacu mwarabonye ibintu Mugabe yagiye yavuye ku butegetsi afite imyaka 53 bamwe bavuga yuko yanarije rero urabonye ubonye nk'abantu b'abanyafurika batwara ibihugu byabo imyaka 20, 23, 40, 50 iki iyo bashaka yose nk'ibyo biradutesha agaciro rwose rwose urazi nk'abagomba kwifatira ku mugahaza abantu bamwe bamwe mugabo abantu b'imyaka 30 nko muri Cameroon abantu bo muri Chad abantu bo muri Guinea Bissau babe muri Guinea Equatorial ikagahomera abantu i Burundi urabona iziriko biraba umuntu wagomba kwifatanya n'abo bantu bose abatwari ibihugu bya Afurika nk'uko umenga n'amasogo yabo ibyo byadutesha agaciro rwose mu makungu kubona abantu bagomba gutwara imyaka miremire ishuka nk'iyo ikindi nacyo twibaza ibibazo twereza kwita kwa gashi ni uko uraje mu buryo ibihugu byo muri Afurika bifise uburyo kwiteza imbere ni bunini cyane ni bwinshi cyane ndaguha akarore uraje nzi kumva Nigeria petrole na gaz yo muri Nigeria yaba yabayihaye Ubuswisi cyangwa bakayiha Ubudagi
turabibandanya
uraze n'ibihugu by'abarabu ingene byateye imbere byateje imbere na petrole na gazi yabyo twebwe ibihugu byo muri Afurika tugama dukenye kandi dufise uburyo n'ubuhinga n'ubushobozi
tukateza imbere reka turabigaruka ko tuje ku mirongo ya telefone dufise Emile uratwumva
ndabumva neza mwiriwe neza
mwiriwe watubwire irindi zina nawe uhamagaye uri
nitwa Emile nkaba ndi ngaha mu karere ka Afurika mu biyaga bigari
ufise ikibazo canke icyumviro uterera
ni icyumviro nashaka gushyikiriza nko guha impanuro perezida wa Amerika Trump
gishyikirize
nukuri Trump numuntu yubawa cyane kandi umuntu atari umwana araboneka no maso y'umuntu w'umutama kandi arakuze. Ijambo nk'iryo avuga arivugira ku binyamakuru, arivugira ku maradiyo n'amajambo menshi akunda gushikiriza ababaza abantu, ariko kandi akababaza mu gubuho yahezeranye umuzi. Iryo jambo n'umwana w'imyaka itanu ntashobora kurivuga nka papa we cyangwa umubyeyi we cyangwa umuntu wo hanze ngo ari ku ruhande ariko aramwumva, ariko aravuga ibintu bitari byo. Sinashaka kubishikiriza nk'abantu bamushikira bakamwegera bamubwira akaza aravuga ibintu byoroheza amatwi ashaka kuvuga nabi, kuko n'amagambo menshi akunda kuvuga agasanga ari icyo ibintu byinshi.
Murakoze.
Alo?
Nyarutsa?
Kuko umuntu avuze ijambo ku isi yose kugira ngo Amerika yumvirizwe n'abantu benshi kandi yitwaho n'abantu, kandi Afurika irafise uburyo bwinshi na Amerika igumikenera kuri Afurika, naho Afurika ikenye mugabo ibura ibikoresho gusa mugabo wa Amerika none ndazira kenera Afurika. Murakoze. Ari anja kuvuga neza.
Murakoze. Dufise kandi Richard batumva. Ume kuvugira kure wo kwegera telefone?
Uri sawa?
Ndabumva ubu. Mwavugira indi zina naho muhamagaye muri?
Ni Parishal ndahamagaye ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo ubaza canke ikimvira iterera?
Yari nk'intererano.
Eh.
Nagiye mvuge nka ibintu Perezida wa Amerika na Trump yavuze. Ubisanzwe cya mbere abantu bose ntibabanze bose ntibatangaye kuko amajyambo amazi misa avuka uravye mu bintu iyo ari mu manama menshi avuga nk'ibintu bikapfira ku Banyafurika ndetse no ku bantu birabura asuka Donald Trump n'umurasisi birumvikana. Urazi nuko igihe yagira yaza kurahira yatumiye n'abajya bajya bakinzi ba basket urumva baramwanje kugenda biraboneka yuko ari umuntu nyine afite igihugu Afurika.
Murakoze.
Abanyafurika
murakoze
kuko natwe twasetse tukiyemera.
Murakoze.
Bavuga sinatwe haja kuvuseka twe nk'ajya ba lezenika bakabika abantu abanyafurika bapeza aba Afurika bakagira nyine bakabaha ubwiyunge nabo nyine bakabukuzi bashoboka gutwa nk'uko kandi ibyo bimara make cyane.
Murakoze.
Bavuga kuko perezida wa Afurika bose bari kujya hamwe nabo bakaraba icyo bokora kugira ngo ugasuzuguro gahere. Murakoze.
Murakoze. Muri ko mwumviriza ikiganiro muri isanga kuri radio Ijwi rya Amerika. Nibihe ayo majambo yoba yaravuze bishobora kugira nize ngaruka bishobora kugira ku migenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'akarere ka Afurika? Rene Claude.
Murakoze. Mbere nuko tunavuga ku karere ka Afurika, ayo majambo yashikirijwe cyo kimwe n'ayandi yaraje akurikira ni ibintu bifise ingaruka kuri politiki yo mu gihugu hagati ya Amerika. Urabona bari kuvuga ikibazo kijanye n'abimukira nk'uko nabivuze, kandi uno munsi gifise agaciro gakomeye cyane muri Amerika, cyane cyane ko bizayifatira kuri kahise kaho abanyafurika benshi n'abandi birabure batwe muri Amerika bagakoreshwa nk'abacakara. Ibyo n'ibindi bikomeye cyane muri kahise ka Amerika. Iyo rero bivuzwe biza byongereza imishamirano hagati y'abanyepolitike muri Amerika. Iyo mishamirano nayo ndigarukira muri Amerika gusa kubera iyo uri igihugu rutura, igihugu gifite igihagararo nka Amerika mu by'ubutunzi, mu bya gisirikare, mu bya politiki n'ibindi, biragira ingaruka mbi cyane no hanze ya Amerika. Ubu rero ikintu uje mbona gishoboka ni uko ayo majambo ashobora no kuba nk'inyendamuvano. Twari tumaze iminsi tubona yuko umuperezida hamwe n'abamufasha kuyobora Amerika muri ino minsi bisa naho umengo bari mu ntumbero yo kwigenza ku bihugu bya Afurika, ku mashyirahamwe mpuzamakungu. Twarabibonye ejobundi mu gihe batumvikanira mu nama mpuzamakungu ya ONU ku bijyanye n'ibyo yari yashinze kuri Yeruzalemu nk'umurwa mukuru w'igihugu cya Israel na Palestine. Amajambo yakurikiye kwari ukuvuga ngo twabonye abadusuzugura, tugiye kubishimikira kugira tuzahave tunahagarika n'imfashanyo. Rero birashobora kugira ingaruka mu bijyanye n'izo z'imigenderanire ndetse no kumfashanyo Amerika yari isanzwe iha ibihugu ubwabyo, icisha mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ibisata byawo ntibisanzwe bifasha muri Afurika. Ivyo nabyo biragoye kwirinda kubera Amerika reka nyene uko bimeze kose baracafise uruhara runiniya ku isi. Ariko rero umuntu abifashe ku ruhande rwiza, ibi birashobora kuba nk'imbarutso yuko abanyafurika nk'uko n'abandi bariko bashikiriza amajambo bariko muri kino kiganiro babivuze yo kwisuzuma. Narashimye cyane ingene ibihugu bitari bike ndetse n'ibihugu tutari twiteze dufata ko ari gitoyi byahagurutse cyo kuvuga ati oya ibi biriko birarenga umurongo twemera, tawo kwemera yuko umuntu naho yoba mugaburira naho yoba muhagaradiye naho yoba ari gihugurutura amusuzugura gutyo twarashimye ko baje hamwe narabonye umugubi w'abaserukira ibihugu bya Afrika i New York baragiye hamwe barasohora itangazo umuryango w'umwe bwa Afrika warasohoye itangazo izo rero ni intambwe ya mbere umuntu yofata nk'imbarutso yo kwiyumvira ukundi twebwe ico turi tukiraba mu ciro tukavuga tuti ese none twe tumaze iki byo bari ko baratuvuga kuba ducafuza batwandagaza bifite ishimikiro irihe n'igiki twokora kugira ngo natwe twisubiza gateka turahagera ariko umuntu yo barashimiye ntambwe yuko bagiye hamwe bakaziyamiriza no birabandanya mugabo ntibigarukire mu majambo gusa no munyifato y'ibihugu n'ingene twitunganya mu bihugu hagati turabe neza na neza ingene natwe twisubiza gateka
urakoze Athanase Karayenga hari uburyo bwinshi Amerika ikenera akarere ka Afrika cyane cyane kuvyerekeye umutekano nko mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba eka hamwe n'amatungo yo mu butaka ivyo nibigaragara nikihe ayo majambo President Trump yoba yaravuze gishobora kugira ingaruka kuri iyo migenderanire
iyo migenderanire y'abantu bashukura ubutare bakabukora muri Afrika bakajyana muri Amerika cyangwa batwara ipetroli bakitura muri Angola cyangwa muri Nigeria cyangwa muri Libya cyangwa ahandi nta kizo hinduka meje kuri uko abantu bimba ubutaka batwara ipetroli ibyo bakeneye amajambo ya Trump cyangwa abandi bakuru b'ibihugu bavuga byiza bavuga nabi bo bishanuruka ibidandaza rwabo byose bizobandanya indege zizoguma zigenda ubwato zizoguma bugenda imigenderanire y'uguhana ahantu ibidandaza nta kizo hinduka ahubwo ingaruka tukanduka gahambaye twavuze kare erega mu by'ukuri Trump n'abandi bavuga nabi nkawe muzareka mvuga Trump ariwe tuzindukiye mu by'ukuri afashwa n'abanyafurika benshi batwara nabi ibihugu byacu afashwa n'abantu nk'ejo bundi barabonye tugarutse ku kibazo cy'abantu bafatiwe muri Libiya bakagurishwa bimukira bava muri Libiya bava muri Cameroun bava muri Cote d'Ivoire bava muri Nigeria na birya bihugu byose urazi abantu barinda bashika muri Libiya batwawe n'abandi n'abakamerunye n'abayivoire n'abanigeriye abamafia bagaragaza bene wabo bashiki babo abo rero nibo batiteka Afurika nibo bafasha Trump kudutuka ufasha kazi karorera none nk'abantu b'abakuru b'ibihugu bifate nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwari mu ntumbero tuzi isi yose ibonye ariko cyane cyane bamwagiriza ibicumuro ibyaha byerekeye no gufata abagore ku nguvu ntagica abivugako ntagire akaruru avuga ukaraba uti none umuntu agomba gutwara igihugu abagore bononwa uko byabaye mu Burundi uwo ntariko arafasha Trump kudutesha iteka uwo ntariko arafasha Trump kudutukisha
reka tubandanye
mu buryo bwinshi hariho abanyafurika tugaruke n'abarya batwawe b'abanyafurika batwawe muri Amerika kugirwa abantu b'abazungu muri ekonomi guteza ipamba muri Amerika rero batwawe n'abazungu bagurishwa n'abandi n'abanyafurika n'abami mu bihugu byo muri Afurika baragurisha bakabaha abazungu rero ntibiba byiza ko twaba tungaye ni Trump n'abazungu nibiki reka twikwita gashi ubugabo urihaza rwasa niwe mugabo wiwe niwe afite icyo cyivugo ubugabo urihaza
reka tubandanye reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Manirakiza watubwira irindi zina naho uhamagaye
je nitwa Manirakiza Brekimasi
uhamagaye urihe
nkabamba muri komine mugira mu ntara cy'icyoke
ufise ikibazo
nagomba mbaze uwo mutumire yuko nk'umu perezida yubahuka akavuga agatuka abantu kandi atari we yabaremye nta kuntu nawe bozo mwitwarira nta ahantu bo mwitwara agahanwa kuko ari umuntu w'umugabo agatuka abantu basanya amaraso namwe gusa uruhu nigo rudusanga rudasa nta hantu bo nawe bo mwitwara agahanwa kuko iryo jambo rimere neza
reka abishure Rone Claude mu mwishure
icyo cyumviro cyerekana ko n'uwo muntu byamubaje nk'uko twese byatubabaje ariko umuntu agarutse ukuntu byavuzwe uwo muperezida yavuze mu kivunga iyo rimwe na rimwe rero ni ukwitwara umuntu ashingiye kuri mwe n'izo z'ibitutsi kenshi ni mu gihe umuntu aba yatomoye uwatuka n'ica mutuka ubu uretse n'ibyo rero icyo ni ikibazo cyiza cyane cyane nk'ikibazo cyo mu bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu nk'ikibazo mbona cyoroshye hagati y'abantu cyangwa ibihugu kubitwara muri sentare mugabo koko aho nanje muriza nawe birababaje birimo agasuzuguro kenshi mugabo nkuko n'abandi bariko barabivuga iyo umuntu akuraze igitsuri zisha gutera kwambara kumbure Trump we arashobora kutora bironkera igihano mu bya politiki mu gihugu iwe niba abanyamerika mu matora zodora tubona yuko atabereye kubandanya basirukira acafutse amakunga acafutse bo bita ko ari abagenzi babo nkuko benshi bagiye baranabivuga bazomuha igihano bamukore mu bya politiki kubaserukira ariko natwe aho duca tufatira naho nyine na mugenzanje ariko aravuga ati twebwe twitunganya gute ku buryo tutaba akamenyo twitunganya gute kugira tuba abantu koko nta makemo badatukwa n'uwari we wese badatukwa n'uwoba asanze muri kamere yiwe atukana ataco yibanga abure ahaduhera mu kudukura ku iteka mugabo nishuye mu ijambo rimwe nta simbona neza na neza ingene ejo byofata inzira y'ubutungane ngo bamwitwarire ariko ibyo ntibyo bicitwa ducuko abantu basuzugura naho ko yari karabivuga twese ntidusa mugabo turanganya uburenganzira
urakoze dufise kandi Gilbert uratwumva
yuko ndabumva cyane ku cyuca Amerika
watubwirira indi zina naho amagara tumbe
ni kwa nikibere kiriwe nka andi makamba
ufise akabazo cyangwa icyumviro terera
ubwambe nakabazo ufise
yego kubaze
umuntu w'umutegetsi nka urya uzatwara igihugu gihangange ku isi nzima akuba akavuga icyambo nkarirya nigiye nashaka kuba tumutumiye none bihe ishusho nk'i kuri afurika cyangwa kubadutwara yashatse kuvuga iki cyangwa kwabaye kuvuga ya rwose kubera twagowe icyo nicyo kibazo nari mfite intererano nayo intererano mfite
muvuge
burya ngo ati ubuntu burihabwa turabye ukuntu muri afurika tubayeho cyane cyane hari uburongozi bubi ugasanga nere nko kugwaruka tuguma tuhunga tugwa mu biyaga tugirane duhungira mu bazungu nyene kubera muri afurika atacyo niyifashe igihe rero cyo notira nuko mbona abarongozi uraba icyo bahindura ubuzima bukaba bwizama abo bantu bose baza batugaya badutuka n'ibitabaho bakabura aho bamenyera nicyo mbona noterera murakoze ku kibi ry'amerika
murakoze atananze karayenga mu mwishyure kuri icyo kibazo yabajije
ego mugabo Trump ntawe ushobora kumwitwarira kuko ni igitsutsi utuka nta gutorera ntaho uwo mutifa kugira ngo mbire umucukiza amazi uti ni umwitwarira ibyo ntibishoboka ikindi cya kabiri ni uko reka ntiduterwe ishavu n'ishavisha n'ibyo bitutsi biteye isoni z'umuntu zitwa ngo aserukire igihugu gihambaye cya Amerika reka tubirye kuri ibyo yarambaye ibara yaragotse yaravuze ibintu bidateye igomwe na gatonya ariko reka tugaruke kuri twebwe reka tugaruke ku buryo twebwe abarundi abanyafurika twokwiyungunganya kugira tube abantu b'iteka bubahwa kandi bubashe amategeko agenga isi yose icyo nagaruke kare cya mbere ni ukwihiteka reka Trump navuga amajambo yiwe azajyanwa n'umuyaga ibyo ibintu bitazomara akabiri ariko ikizomara ikizokwama
kidoda mu mutwe wacu no mu mutima wacu imiteka tweze nyine twikura ko tweze nyine urabona ingene duha igire abantu bavuye hanze tukabaha uburyo bwo kugira ngo badutware ubutaka badutware nikel badutware inoro badutware leteha badutware uburyo bwose tuhaye urwaruka rwo muri Afurika rukiteza imbere rero mucamake Trump kumwitwaye ntacyo bimaze Trump kuguma mushaguriye ntacyo bimaze icyo gihabaye ni uko twogaruka kuri twebwe ne tukiraba tugafata icirore tukiraba twebwe nk'abanyafurika nk'abarundi tukavuga tuti cyangwa abanyarwanda cyangwa abanyekongo tukavuga tuti ibi bintu bidutoza bidutoza bidutesha iteka mu makungu reka tuyikure mu nzira intwaro tuyihereza abandi batware haciye ibihe bibiri cyangwa bitatu kwihatira kugumya ubutegetsi imyaka n'iyindi bihebwe ntihagire umuntu n'umwe akibaza yuko guhinga ibyiza shingiro aricyo abanyafurika bakeneye ibihambaye ni uko dutwarwa neza dutwara neza duteze imbere amashuri duteze imbere ibitaro duteze imbere ibidukikije duteze imbere abashakashatsi duteze imbere abatwara indege ntidusubire kuri ikindi aho abantu baza muri Afurika baza kuraba ubuntu bw'ubugugu butazi gutwara icyo nagomba guhereza ko abanyafurika nitwibagize Trump yavuze nitwibagire iteka dukuye ko turabe twebwe nyine icyo twohindura uno munsi buno nyine tutarindiriye
murakoze Rene Claude ku byo ikibazo Jibe yavuze muhavuga iki
yabivuze cyane neza mu gusozera kwishyira ishabu n'ibisanzwe twese twararigize kandi noneho umuntu anabivugiye hero siwe wa mbere adututse Trump ndetse ari ku mutwe w'igihugu harimo n'abandi bantu benshi biyumvira kujya no mu bihugu byinshi by'Iburaya n'ibindi bihugu ako gasuzuguro karahari naho kumbure bo batabivugira hejuru nk'uko kandi batabivuga bari mu bigahagararo nk'iciwe mugore yavuze ikintu avuga ati murabye rimwe na rimwe twebwe inyene ingene tubayeho inyene urwaruka rwa Afurika rusharuka goka rwangara rufata inyanja rufata ubwato wita mu mucanwa wihereza iminwa y'ibikoko kugira rurabe inyene goro nk'akarusho mu buzima ni ikintu kimwe mu byo nabo badusuzugura bubakira ko iyo tuba twara abantu natwe twitunganya ni nabyo karayenga yari karashikiriza turi abantu dushobora kwiyumvira kadoza kugaruka rwacu dushobora kwiyumvira kadoza k'abashakashatsi bacu k'abanyagihugu bacu muri rusange tugatunganya ibya politiki ntihabe gutoteza abantu tukumvikana ukuntu twubaka ibihugu by'iwacu tugakoresha runtu ubutunzi dufise ubwo tudafite tukaburondera umunyafurika akagenda no mu makungu afise icyo ajyanye atabonwa nk'umusezi afise icyo ajyanye imbere y'abantu ako gasuzuguro kohera kandi noneho ni n'ibintu byashoboka ubu kubera ubiratse hariho ibintu byinshi byahindutse mu kuntu isi itunganijwe amerika ni ukubyumva ni igihugu cyiyubakiye kwako kantu kuko bari hejuru y'isi haba mu by'ubuhinga mu by'imico kwifata nk'akarorero ibyo bakunze kwita monde ni polea ariko uno munsi hariho abandi bantu hirya no hino bariko baratera imbere bafite uburyo bw'amafaranga bafite uburyo bw'ubuhinga kumbure bafise ikibanza boduha mu gihe natwe tuba turi abantu b'abitsigirwa abantu bashaka kwiteza imbere tukubaka imigenderanire ishingiye ku kubahana ariko nk'uko n'abandi babishikirije babishimikiye ko mu gihe tuzoba tukibonera nk'abasezi mu gihe tuzoba tukiroha abana bacu baca gupfira mu nzira barondera kubaho ku rugero rusumbirije mu gihe tuzoba tucicana mu gihe tuzoba tugisesagura twibana abatuyoboye bibi by'igihugu bica abantu badatunganiriza abantu nta n'umwe azotwubaha rero nk'uko nari narabishikirije na kare ariko ni byiza mbere umuntu abifashe ku rundi ruhande ko hari abantu baza baratwibutse yuko ari bitagenda neza iwacu naho nkuko twabishikirije na mbere atawushikira amajambo mwe nawe agasuzuguro kabi cyane amajambo atarakwiye kuvugwa n'umuntu ari muri kijya gihagarara.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Ndayizeye. Ndayizeye uratumva?
Ndawumva ku Jiji Amerika.
Mutubwire irindi zina naho muhamagaye muri?
Turi mu gisagara cya Bujumbura. Ndayizeye Derek.
Murafise akabazo cyangwa icyumviro?
Nicyumvira nashaka guterera. Mu bisanzwe turiko turaraba igihagararo cy'ujya mu perezida Trump, nanjye nibaza ati hari umuntu arajeti mbere asha ujya iba yarirewe hehe? Ama baravuga ati mu bisanzwe Trump kuva kera kanatinda turaze no mu miyamamazo yiwe, turabona yuko ashaka gushyitsa ibyo yemereye abamutoye kubera yarayivuga kandi yeruye. Mu bisanzwe rero kunyifato yagize ni kubintu amaze iminsi ashikiriza ntabyantangaje cyane. Hama igikurikira ni uko yashatse kwerekana yuko Afurika atakishoboye, kandi mu bisanzwe Afurika yategereza kurabira kuri ibyo ariko aravuga eske bo kwikebura gute kugira nawe bamwereke yuko nabo babyumvise. Narashime igihugu cya Botswana kubera ujya musa ivuze yarandikiye umuambasaderi w'igihugu cya Amerika muri Botswana kugira ajye kwisigura kuri ajya amajyamo. Ni ukuvuga rero ibyo Trump avuga rimwe na rimwe je ndamutahura, kuko ubwa mbere ni gihangange mu miliyoneri ashobora kuba yakunze ariko yemereye gusa n'ibindi byose byose biza bikagera, ariko hariho umutima urerekana neza yuko umutima we afise akantu ko kwanga abirabure cyane kandi cyane.
Urakoze. Murakoze. Dufise kandi Eric uratwumva?
Yego ndabumva cyane, murakoze kumijambo.
Izina rindi naho uhamagaye uri n'ikibazo cyangwa intererano?
Umagaye ndi muri Zambia ku mugwa mukuru Lusaka. Muri Pasha Bizimana Eric.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Ni intererano twe twavuye mu gahunda tumaze kumvira amajambo ujya mu perezida mwatwara ngize nka kiriya agashobora kubahuka akavuga ahamagarira ndetse abadepite n'abakengeje amateka ko bo kwiyamiriza bivuye inyuma abantu binjira muri Amerika na cyane cyane biruko bakwirabura bitegura yuko yahamagariye n'abandi bo mu bindi bihugu muzaburaya n'ahandi abamenyesha yuko bakwiye guhindura ingendo nicanicane bakumira abantu babirabure. Turumva biboneka ko bimwe mariteritse kingi yagwaniya pya yakateka kabirabure wewe ariko abisha nk'umurongo seve twashe tuva mu gahundwe tubona yuko ari umuntu atubahiriza agateka kabirabure afite amacakubiri y'urukoba mu bisanzwe.
Urakoze.
Hanyuma rero tugahamagarira nk'abayobozi ba Afurika ko nabo bogaya bashimitse iyo ngendo kugira ngo bamwereke ko ingendo mbere afite cyangwa ingendo afite ariko arakorera ko itabereye. Namaze kumva mbere ko ari abamuzi bamugana n'abambasaderi batandukanye kugira ngo bitigure kuri iyo ngendo y'uwo mugabo. Umva uri kurabikurikirana urafite no mu kwiyamamaza kwiwe ni ukuri ari umuntu agenda avuga amajambo atandukanye abantu ibihugu bibiri na biriya, ariko muri Afurika nabyo bifite ubutunzi bamenye ko ari byo bakora muri Afurika bifasha Amerika bugira uko raba Amerika ukaraba amateka muri Amerika muri Spain n'ibindi abantu bagiye bubaka Amerika n'abantu bagiye bava hirya no hino ku isi n'abanyamerika bonyine n'abantu bagiye bava hirya no hino.
Turagushimiye. Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku majambo yoba yavuzwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku bihugu vyo muri Afrika ari bihugu vy'amazira ntoke. Tugaruke kuri Rene Claude. Uravye ngaha muri Amerika hariho ukwinubana hagati y'abirebure bangaha bo muri Amerika bakavukire hamwe n'abirabure baje bava muri Afrika babimukira. Mwibaza amajambo nk'ayo yoba yavuzwe na Perezida Trump hari icyo yohindura muri iyo migenderanire hagati y'izo mpande zibiri?
Bije bifatanya n'ibindi bintu byinshi igituma nibaza ko bifite icyo bihindura. Murazi ko kuva ku ntwaro ya Perezida Obama hari habaye mu minsi ya mbere umwizero uko ari nk'intambwe mu bijanye no gusubiza hamwe kwa abantu bakabira gatandukanye ngaho muri Amerika. Ariko ufatiye ku ntwaro yonyine ntibyoroshe, murazi haragiye haragwiriye ubwicanyi bukorwa n'inzego za leta gipolisi, kenshi na kenshi waraba neza ugasanga bihitana birabure. Hariho imigwi y'amacakubiri yiyerekana nga yakoze amarorerwa muri kahise ka Amerika, yasubiye kugaragara habona kumbure muri kahise kavuba bari bacecetse canke babigira binyegeje, barasubiye kwerura baraja habona Ku Klux Klan, imigwi yabo bitanwa n'abaneonazi abashingira ku vyumviro vyatikije abantu ku isi kuri Hitler, bizana icuka kibi, ndetse intwaro ya Obama yagiye kurangira biboneka neza na neza, nawe nyene yaravyemereye ko hari ibintu atashoboye gushika ku ntwaro yiwe. Abo bantu rero babona yuko umengo baragize ingorane, barandagaye mu gutwarwa n'umuperezida yirabura, naho je ntabifata uko, ni nabo banahagurutse bahava barashigikira uwo mukandida ubonye ari perezida wa Amerika. No munsi rero abo bantu barabyishimiye, barabona ko twagwa n'uwabo, ndetse n'ayo majambo yashikirije ubu nayo yashikirije muri kahise yuko birakurikirana ibinyamakuru byabo, amateleviziyo yabo canke ibi byo kumenyesha amakuru ku mbuga ngurukanabumenyi, harimo abazishimiye cyane kumenya baserukirwa n'umuntu wabo. Ariko rero aho nyene biriko biranavyura inzigo, biriko biravyura ukwinubana. Icyo umuntu atazi ni urugero ruhe bishobora gushika ko mu gucanisamo Abanyamerika, mu guhungabanya umubano mwiza hagati muri Amerika. Ubwica umuntu yo kwizera ku ruhande rwiza, kubera ndakunda kubakira byo ku rundi ruhande, kumbure binanatuma mu matora azoza yaba yabashinga amateka mu mwaka uza canke ayo mu mwaka w'2020, birashobora kuzuzura agatima mpembero, naho kumbure hotogwa umuntu mu perezida ava mu mugambi umwe na Donald Trump canke umugambwe wundi w'abademokrate, ko Abanyamerika bazogaruka habona nabo nyene bakavuga bati harageze ko tudatakaza ibyo twabona umengo twashitse ku kuntwaro ya Obama no kuzimba intwaro z'imbere. Nta nimwe yigeze yeruga ngo ituka abantu icyoza abantu gutyo, bishobora kugira ingaruka mbi mu gusubira gukomeza ndetse kwinubana, nk'uko bishobora kugira ingaruka nziza mu gusubiza ku butegetsi abantu biba bashaka ko Amerika cyo bigihugu kibana neza n'abandi.
Naho ku byerekeye imigenderanire nako ndavuga isanzwe iri mu kwinubana hagati y'abirabura b'Abanyamerika bangaha n'Abanyafurika baje nk'abimukira bari ngaha muri Amerika, ibyo byatangajwe na Trump ni ikihe bishobora guhindura imigenderanire hagati y'izo mpande zibiri?
Bije mu gihe kibi, mu gihe Amerika intwaro iharubuye ariko irafata ingingo z'ubutavana ko zicuritse canke ndetse naho bitabiraja mu ngiro bakaza barafata ingingo, harimo ibyo kuvuga kwirukana Abanyafurika, harimo iyindi ngaruka yo gutera inkigi iyo migwi y'abagizi ba nabi y'abantu bashaka kwirukana abandi bashimikiye ku izo z'urukoba, birashobora kugwiza ndetse ugucanamo canke ndetse bakanatana mu mitwe. Twarabonye hatari hake ko ibyo bintu byamaho kandi bigora igipolisi cya Amerika kuja hagati kuko kikaba igihugu gishingira abantu bose. Rero mu minsi iza birashobora kumbure ku ruhande rubi, nk'uko nkunda kubivuga umuntu arazi impande zose, gutuma ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bigwira, gushamirana bigwira, mugabo biranaboneka ko bigiye no kuzobyura agatima mpembero no ku Banyamerika bari ngaho, abitwa ko ari Abanyamerika bakabira babimvukira, ndetse n'imigwi isanzwe ishyigikira abo bantu babimukira, kumbure bikagira icyo biterereye ahubwo riho mu kuborohereza kuronka ibyangombwa bakeneye, mu kuronka uburenganzira bahabwa n'amategeko ngaho. Murazi ko nk'ubu kimwe mu byanatumye avuga ayo majambo bari kubagira inama y'uko iki kibazo cy'abantu bavukiye ngaho muri Amerika cyangwa bahaje ari abana, iyi DACA Act ituma rero kumbure bizoca arazi ingene abantu babyamiriye kure babazwe n'aya majambo, haba ukumvikana hagati y'iyo migambwe itwara muri Amerika kugira ngo barabe ingene botora umuti worohereza bose, ndetse mwaba bimukira Abanyafurika ntibahagwe nk'uko wewe yabishaka hamwe n'abamushyigikiye.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Rukundo. Rukundo, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Watubwire irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndi muri Texas.
Ufise akabazo cyangwa interera?
Mfise utubazo tubiri nshobora kubaza abo batumire.
Mubaze.
Na akabazo ka mbere ku majambo nyine uyu mukuru w'igihugu yashikirije ntabwo ari amajambo meza, nagomba kubaza ko kombona kenshi bama batumira abakuru b'ibihugu ba Afrika namba ari mu mwaka bakaza hano, none ubwo bazobatumira bongere bagende kandi yabise ko bapfa mu mwanda.
Murakoze.
Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo kigira kabiri nacyo nuko mu mategeko ya hano muri Amerika, iyo umuntu asuzuguye umuntu yitwaje iby'urukoba ari no ku kazi ashobora kwirukanwa. None nagomba kumenya ko bashobora ko abajejwe ubutungane bo ngako bashobora kumushyira mu butungane ko bw'ayo majambo yavuze yo gucanisha mw'abantu. Utwo nitwo tubazo tubiri nari ngize.
Reka abatumire bacu kwishure duhere kuri Atanas Karayenga mwishura.
Ariko mugabo hari kibazo babajije kandi tutaronse inyishu ikwiye, kuko bavuze ati mbe abirabure b'Abanyamerika baraba bate abirabure bavuga muri Afurika, ibyo bitutsi bya Trump bizotuma baturaba nabi gusumba cyangwa baturaba neza. Jewe naraje muri Amerika kenshi, narabonanye n'abantu benshi, ikintu nshaje kubona baza gushikiza ni uko nitwofata Abanyamerika ikivunga ari abirabura ari abazungu. Abanyamerika harimo abantu b'imvore n'imfura, harimo n'ibigaba n'ibigugu n'abantu b'amacakubiri nguko Koneko yabivuze. Mugabo ikintu nabonye kenshi, Abanyamerika birabura baba mu by'ukuri bamuka ku Banyafurika twagurishije ko mu by'ukuri ubuyizi singene byagenze nibyo namye mvuga kare. Abanyamerika benshi babirabure bavuga bati mbe mwebwe Abanyafurika mwirabura nka twe ni kuki mwatugurishije. Bigaruka kuri namye mvuga twikubita agashi, nibyo iyo turonka Abanyafurika da kera nta mwezi kisawe yagwanye akagwanya abantu b'Abarabu baza kurondera abaja mu Burundi, hanyuma mwezi kisawe akafata ingabo ziwe abadasigana bakagwanya abimariza Abarundi. Ntitwabaye nk'abandi Banyafurika mu bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba bagurishije bene wabo bakabaha abazungu bakabatwara bakabajyana kubabaja muri Amerika. Ako rero karacyarimwo mu mutwe no mu mutima y'abirabure b'Abanyamerika. Kenshi na kenshi barakagucumita ugiyeyo, mugabo sinavuga ngo ndabirabure bose b'Abanyamerika ariko jewe si bose na gatoya, ariko mugabo nzazi ko ako kantu karacyarimwo. Icyo kubivura ariko mugabo reka tumere nk'aba abateri imbere
muri make cyane. None muri make cyane kuri icyo kibazo Rukundo yarabajije ngo azotumira abategetsi bo muri Afurika nk'uko byari bisanzwe ari nk'umuco kira mwaka.
Nibaze yuko abatumiye jewe sinosiga niyo bahantu bakobogenda bakabimubwira amaso umuryango mugabo imbere yuko bagenda bakabaza bakamesa umutamana wabo bakamesa ishati bakaraba yuko mu gihugu cyabo atamakosa yotuma Abanyafurika baje muri iyo nama bateza isoni Afurika. Nk'umuntu agomba kwisubiza ku butegetsi ntagendeye, nk'umuntu yishe abantu ntagende muri iyo nama, nk'umuntu aguma yiba ibihugu byiwe ntagendeye, hakagenda abantu bagorotse bamesuye abantu bafise iteka bafise ukuri. Mugabo ibintu by'ibigoryi by'abaye Nyafurika baduteza isoni ntibagende kwa Trump, kuko Trump azatagira ati wewe uje kumfasha urugamba rwo gucaza Afurika. Ubugabo burihabwa Abanyafurika bataguye hasi ngo bonyine babaze bikazanure bakubure iwabo, bakubure mu mitima, bakubure mu nzego, bakubure mu maprizo y'ibihugu byacu, ntibaze bagende kwa Trump kuko azosaba kweza kabiri gatatu icumi.
Murakoze. Rone Claude, nibaze ikindi kibazo Rukundo yari yabajije ku byerekeye ubutungane ko wari wagisiguye, sinzi uko usubiramo muri make cyane nimba atari yumvirije.
murakoze akantu gatuye kuri ico atanazi karengaje kuvuga Trump je zomba badamwe yo batumira asa n'uri karashaka kwikura kwice yikuyorobeka canke kugira bereke tiyo ya nyabuna nimufate nabindi mugenzi wanyu kimi nabo bagace bakurikira iyo ntumbero bakagenda mu birori nka kujya tubimenyereye gufata amafoto atajambo rizima bajanye canke atana kimwe yumviriye mu bijanye no gutunganya neza ibihugu yabivuze abafungira abantu busa bibi bihugu byabagize ntituzi rero ingena zobigira ashobora kuzobatumira canke akanabireka murabona ko akora ibimwanguki kandi nibyo koko ntiyatorewe abanyafrika yatorewe abanyamerika hanyuma nabo nibatumigwa tuzorabinyene babyifatamo ikintu mbere cyanangyohejewe uraze n'abantu bahagurutse bakavugira hejuru ku rugero rw'abakuru b'ibihugu muri Afrika n'abakuru b'ibihugu ubona ko bitunganije mu bihugu byabo Senegal, Botswana n'ahandi nibo badugijijwe bakavuga ati nyabuna we bivuga yuko nawe nyine bavuga bati nyabuna twe twariko turakora utwigoro twitunganya iwacu ntitwumva rero ingene umuntu yaza kutubwira ko ataco tumaze akatuvugira ko aya muhe turiko turitunganya n'abandi rero nibibahe iyo ntumbero naho boba bagenda bagende bafite icyo bavuga atari bigeze kuyerurutsa byo guhomahoma byo kuvuga amajambo y'ukwigovyora ashobora gukoreshwa na Trump cyangwa akoreshwa n'abo bantu reka turindire turaze ko kindi cyane nacyo cyo kumwitwarira Trump ni perezida wa Amerika kandi binoneho ni imvugo ya politiki we nyine yatoye ni nk'urugero rw'iwe n'ukuri twari twanabivuze mbere simbona bigiye muri sentare mugabo aho Jenite zigihano kumbure bishobora kuzogira ingaruka ku kuntu Amerika imushira imbere mugambwe w'umushira imbere mu matora cyangwa n'ingana abanyamerika batora rero nta gihano mbona cyo mu mategeko cy'ukumwitwarira ejo bundi bifata inzira ya sentare icyo mbona gusa nuko bitazobura ingaruka muri politiki haba no kuri we nyine cyane cyane ko atari ubwa mbere kandi umuravyo ko abigira si n'ubwa nyuma amajambo mabi yo yaracatse ikibazo kigaruka iwacu tutamukurikenye muri sentare nta n'ibyo dushoboye kumbure turabe ko byoduha ahubwo urugero rwiza rwo kwitunganya
urakoze dufite kandi Alexi uratwumva
ndabumva neza Fide
watubwira irindi zina naho wamagaye uri
ego je musana ndi Alexi niyo mwungende mu ntara ya Bujumbura
mufise akabazo cyangwa intererano
ndasa kabazo kamwe na gakomeza batumire
mubaze
ego ubwambere bwo ngitanga gusoma izo mwanditse nagize ikibazo kimwe na cyane cyane mu bisanzwe byinshi babivuze mugabo ufatiye uze Trump yavuze mu bisanzwe mwayo nayo bivuze bukeye atarivuza kuri Twitter iyo yavuga yuko atabwo ashikiye nabwo ni kuvuga gucamo kubira abantu ashimukiye ku rukoba mugabo nibaza yuko ibyo yavuze yabivuze iyo yavuze ibyo yashatse nubwo byaba byaramutorotse yarivuze yavuze ibintu yahora yiyumvira dufate ntabyo yaba byaramuciye mu rero ikibazo nagakoze ni kimwe muraze dufate basi mu bibuka Trump mu misa afashe Yeruzalemu akayigira umurwa mukuru wa Israel yaravuze ati buke hasi yaba inama muri yone ntihenze agace avuga yuko ati muzondaba ibihugu bizo bitadoshyikiwe n'umugambi wanjye nzovya imifashanyo ibi nagambaza batumye dufatiye kuri iki kuko ibi nabyo yavuze mbega mubona gute hari ibihugu areba ku bihugu muri Afurika badotinga bakavuga bati bagahaguka bakavuga ati transize Trump yavuze mu gihe aribo basiga ko benshi bazwi ifashanyo ba Trump bivuga yuko bagize umwihwezo wimbitse bushaka kubona neza yuko muri Afurika hari abantu b'intwari bazojya umutima amenya bakavuga bati yamije Trump yuzuye yavuze kuri Afurika kuko izo yavuze nibaza ko bifatiye kuri Fedrice yarekanye yagombye kutwereka Fedrice abanyafurika dufise
murakoze mu mwishure Atanase
kuko twavuze kare kubicisha mu butunga ntacyo bimaze ubona ko yabivuze neza ati reka turindire amatora kuko niyo azomuha
nagomba mwishure kuri iki kibazo cya Alexi avuze ati hazogera igihe abategetsi muri Afrika batinyuke bamubwize amaso mu yandi ko ibyo yoba yaravuze byo kunebagura Afrika no gutyoza Afrika atari byo
abanyafurika batwara neza bazobivuga kandi baranasaba ukuntu kubivuga kandi bizokunzurizwa abantu bazobishyigikira abanyafurika badatwara neza nta kamaro ko kugira ngo babaryogore nta kamaro ko kugira ngo bavuze yuko yabatutse nibo bamufasha mu mikorize nayo tugasubakanye umunyafurika yiba nta kamaro ko kuvuga ngo Trump yavuze nabi cyangwa umunyafurika atoza abanyagihugu biwe nakamara kugura Trump ngo yavuze nabi ni umufasha wa Trump mu by'ukuri hanyuma Trump niyagomba gusubira ku mahera yahora abanyafurika na ayo mahera yahora ajahe ntajya mu mabanki ya leta muri biro za leta leta zimwe zirayakoresha neza izindi nazo zirayiba mwarumvise bya panama papers mwarumvise abantu bakoresha amabaji fisco bakoresha ajya mahera bahabwa na amerika cyangwa n'uburaya cyangwa n'ubushinwa biba amahera bahawe intereranye yokoreshwa kugira ngo bateze imbere ibihugu byacu bubaka amashuri zubaka ibitaro abo nta kamaro ko kuvuga ngo badekira Trump ngo ibyo amahera yawe Trump azoguma yabahaga yakoreshe mu buryo busanzwe tuzi igihambaye nuko abandi banyafurika bafise umutima ugororotse ngo haguruka bakajya bategeka kuri izi teka reka dutware neza reka twubaha abanyagihugu reka twubake amashuri reka Trump avuga ibyo ashatse mugabo twe turafite ubugabo turafite umutima turafite ubwenge turafite ubuhinga.
Urakoze. Dufise kandi Jean Pierre ku telefone. Jean Pierre uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Watubwira indi zina n'ahamagara uri ni kibazo cya intererano unyarutse umwanya ugiye kurangira.
Nitwa Jean Pierre Nsabimana ndi Bujumbura. Muri zire ego.
Mufite akabazo cyangwa intererano?
Nakabazo hama n'intererano.
Munyarutse?
Ego nari mpereje kumva uwo mutumire Karayenga ahanini asa n'ukumengo ariko arerekana amakosa yo bakorwa n'abategetsi b'ibihugu bya Afurika na cyane yanavuze n'umutegetsi w'u Burundi. Nagomba ndamubaze ikibazo kimwe, yaba wewe ari Trump, ivyo Trump yavuze kuri abo bategetsi wewe yo bivuga? Icyo ni ikibazo cya mbere. Intererano nayo sinibaza yuko ibintu Trump yavuze hariho ntibyategerezwa kuvuga, nta kintu na kimwe abategetsi ba Afurika dushizemo n'uwo mu Burundi cari boba barakoze cotuma bitwa uko biswe.
Mwishure Atanas
mwishure dashaje ndino kacabyo bise yuko abantu bihuga 500 bahuze bavuye mu Burundi bovuga ko bahuze igihugu ciza. Trump yo bise yuko abantu bashiki ibihumbi 10 bari muri mu mpimba ku byiziro byabo yovuga ko bafunzwe n'igihugu cy'iparadizo. Trump yumvise yuko abakenyezi bashika igihumbi n'abandi barenga kumbure bafashwe ku nguvu, yovuga yuko Uburundi ari igihugu cyahezagiwe n'Imana. Uburo rero ni bwinshi, ni bwinshi cyane, kandi mugabo umuntu yashobora gushyira kuri ibindi bihugu nta kamaro kubiza kuvuga. Trump mu by'ukuri abamufasha gucyoza Afurika amajambo ateye isoni nabivuze nabisubiriye, abamufasha n'abatwara nabi Afurika, abamufasha n'abiba Afurika, abamufasha n'abica abana b'abasore bakabarugisha kuba imbonerakure, abamufasha n'interahamwe ingamba z'abantu mu Rwanda, abamufasha n'abantu b'abarundi bishe abanyagihugu ngo bariko bakingira abatutsi cyangwa bakingira abahutu, abamufasha n'abicani bari muri twebwe. Trump uburyo atubwiye neza, ahubwo aduhaye akaryo kwerekana yuko abafasha biwe bari Burundi, bari muri Tanzania, bari muri
reka duha akaryo. Rene Claude hasigaye akanya gatoyi. Icyumviro cya nyuma mwashikiriza ku byerekeye iki kibazo twari ko turavuga ni ikihe muri make?
Murakoze. Twabivuze ayo majambo s'amajambo mazima, nta muntu n'uwo ari we wese no muzima bwa misi yose n'abantu tudafite amabanga akomeye nitwateza gukoresha amajambo mwe nayo. Icyo nibaza ko tugihuriza ko n'abantu benshi. Cya kabiri, bitubera akaryo ntituje ngaho ngo turire Trump ntaduhaye ahandi hantu ho kuririra no kuyidogera. Twibaze tuti twebwe dushaka kuba bande, tudashaka kuba kijya Trump yavuze, tudashaka kuba iryo tororero iryo yarara abantu bose batunga agatoke batwenga, bice biduha inguvu dukwiyumvira ingene twokwifata mu byiyumviro mu ngiro mu bijanye no kubaka no gutunganya ibihugu byacu ku rugero ruduha agaciro twese baba batwara na cyane cyane abanyagihugu na cyane cyane urugwaruka guyimbira kazoza keza.
Murakoze. Hari mu kiganiro muri sanga turako tuvuga ku byo byashikijwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yise ibihugu bya muri Afrika ko ari ibihugu by'amazirantoke. Twari kumwe n'abatumire Ronald Claude Niyonkuru, umuhinga ku bijanye n'amategeko n'indwara ari Bujumbura mu Burundi, hamwe na Athanase Kayayenga umumenyesha makuru yigenga, akaba n'umuhinga mpanuza jambo ku bijanye no guhanana amakuru mu makungu ari Paris mu Bufaransa. Bwa muri uyu mwanya yari in workshop ku mbwa mukuru wa Mauritania. Dushimiye rero n'abatwumvirije hamwe n'abaduteye akamo bagashikiza ibyumviro bakabaza n'ibibazo. Mugire ibihe byiza.
Murashabandanye kumviriza radio Ijwi ya Amerika.